Iyi ni Radyo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Miro neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi bayikaze mu makuru yacu y'akakanya. U Burundi buremeza ko intambwe imaze guterwa yo kongera kugarukana umubano n'u Rwanda idasubira inyuma.
Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda yaje azanye ubutumwa budasanzwe bwa mugenzi we arongoye igihugu cy'u Rwanda. Ibyo akaba ari ibikorwa tutaduheruka kubona mu bijyanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda.
Uyu ni Evelyne Butoyi, umuvugizi wa Presidence y'u Burundi. Ni nyuma gato y'ibiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda ejo kuwa kane i Bujumbura. Itsinda ry'abasenateri n'abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryongeye kugaragaza impungenge batewe n'ifungwa ry'umunyapolitike Paul Rusesabagina. Mu mahanga, Leta ya Ethiopia ntiyemeranya n'abayishinja gufunga amayira no guhagarika imfashanyo zigenewe ibihumbi by'abaturage bashonje mu ntara ya Tigre iri mu majyaruguru y'igihugu. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Ethiopia ntiyemeranya n'abayishinja gufunga amayira no guhagarika imfashanyo zigenewe ibihumbi by'abaturage bashonje mu ntara ya Tigre iri mu majyaruguru y'igihugu. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters avuga ko Leta ya Ethiopia ihakana ayo makuru, yo ikavuga ko ikomeje kubaka ibikorwa remezo bizafasha iyo nkunga ahanini igizwe n'ibiribwa kugera kubo igenewe. Abonana n'intumwa zihagarariye ibihugu byazo muri Ethiopia, Minisitiri w'Intebe wungirije Demek Mekonnen yahakanye amakuru avugwa ko igihugu cye gikoresha gushonjesha abaturage nk'imwe mu ntwaro y'intambara. Yavuze ko ayo makuru ari ibihuha. Bwana Mekonnen yabwiye abo badiplomatiko bamaze iminsi bagerageza gusana ibikorwa remezo birimo imihanda, kugarura amashanyarazi, ibikorwa by'itumanaho, interineti na serivisi z'amabanki. Reuters ivuga ko mbere gato y'uko umujyi wa Mekele wigarurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa TPLF, biboneye ubwabo amakamyo 38 buri imwe yikoreye toni 46 z'ibiribwa yahagaritswe mu mujyi wa Maitsebri wagenzurwaga n'ingabo za Leta ya Ethiopia. Kuri wa gatanu, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryatangaje ko imodoka zabo zongiye kwemererwa kugenda, ariko ko bafite inzitizi nyinshi kugeza izo mfashanyo ku baturage bashonje. PAM irateganya kuba yagejeje izo mfashanyo ku baturage barenga 40,000 mbere y'uko iki cyumweru kirangira. Abakozi bo mu buvuzi muri Afrika y'Epfo barakangisha kwitabaza urukiko mu gihe ubuke bw'abaganga burimo kugira ingaruka ku bikorwa byo kurwanya COVID-19. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi.
Ishyirahamwe ry'abaganga muri Afurika y'Epfo ryararikangishije kurega guverinoma mu rukiko kubera umubare w'abaganga barangiza amashuri badashobora kubona imirimo nubwo hari ubuke bw'abaganga muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19. Ishyirahamwe SAMA ryavuze ko ari urukozasoni kubona mu nkubiri ya gatatu y'ubwandu abanyeshuri bo mu buvuzi bimenyereje akazi bakaba bararangije mu kwezi kwa gatatu no kwa kane, bagitegereje ko guverinoma ibaha imyanya mu bitaro bya Leta kugira ngo buzuze igihe cyabo cyo kwimenyereza. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru byasabye umuvugizi wa Departement ishinzwe ubuzima kugira icyo abivugaho ntiyasubiza. Angelique Kowitsi, umuvugizi w'ishyirahamwe SAMA, yabwiye Reuters kuri telefoni ko byagombaga kugera uyu munsi bose baramaze gushyirwa mu myanya. Yongeyeho ko ashobora gushaka icyemezo cy'urukiko igihe bitashoboka. Yavuze ko igihe kirimo kubashirana bitewe n'uko hakurikijwe igihe gisanzwe cyo kwimenyereza, bagomba kuba babonye aho bazakorera bitarenze ukwezi kwa karindwi, bitabaye bazicara mu rugo umwaka wose. Ubu Afurika y'Epfo irabarura abantu barenga 16,000 bashya bandura COVID-19 ku munsi, ahanini biraterwa n'ubwoko bushya bwa virusi Delta bwandura cyane, no kubera ko hafi 50% gusa by'abaturage aribo bamaze guhabwa byibura urukingo rumwe.
Impungenge zikomeje kwiyongera ko mu gihugu cya Afghanistan hashobora kwaduka intambara nyuma y'itahuka ry'ingabo z'amahanga zirimo n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Niyongabo niwe waduteguriye inkuru.
Umutegetsi ajejwe umutekano wa Amerika atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yatangaje ko inteko zose z'abanyamerika hamwe n'inteko zishyira hamwe ryo kwivuna abansi y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN zavuye mu kibanza cy'igisirikare kigwanira mu kirere cya Bagram naho akiri izindi nteko zitaravanwa mu kindi kibanza cya gisirikare ku mugwa mukuru wa Afghanistan Kabul gukura inteko mu kibanza cya Bagram birangije cyese intambara yamaze igihe kirekire cyane mu mateka ya Amerika. Mu kibanza cya gisirikare cya Bagram niho igisirikare cya Amerika cyakurikiranira ingwano yo mu kirere hamwe n'ibikorwa by'inteko zose ziri muri Afghanistan. Umutegetsi muri Afghanistan yamenyesheje ko icyo kibanza kizoshikirizwa icyese leta y'icyo gihugu mu birori bizoba ejo kuwa gatandatu. Abatalebane barashimiye izo nteko kuba zivuye muri icyo gihugu. Umuvugizi w'abatalebane Zabihullah Mujahid yatangaje ko ari intambwe nziza ko abanyafghanistan bazoronka umutekano n'amahoro inyuma y'inteko zose zo mu mahanga zivuye mu gihugu. Yamara abandi banyafghanistan barafise impungenge ku bijanye n'umutekano w'igihugu cyabo. Abantu batari bake baravuye mu bice babamwo, bimwe muri ivyo bice bikaba byigaruriwe n'abatalibani.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, tubibutse ko mushobora no gukurikira amakuru yacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.vowa.com. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Uburundi n'Urwanda byumvikanye ko bigiye guhagurukira gusubukura umubano. Umuvugizi wa Presidensi y'Uburundi atangaza ko ibi byavugiwe mu mubonano mukuru w'igihugu cy'Uburundi yagiranye na Minisitiri w'Intebe w'Urwanda waruhagarariye igihugu cye mu mihango yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 59 Uburundi bubonye ubwigenge. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Inyuma y'ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'imyaka 59 heze Burundi burose ntayo yo kwikukira, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciyeho umubonano udasanzwe intumwa ya mugenzi we w'u Rwanda umushikiranganje wa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye na Edouard Ngirente bafunditse ko abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bagiye gusubira kunga ubucuti bw'akadasohoka maze hagasubira kuba uruja n'uruza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Evelyne Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabibwiye abamenyeshamakuru i Bujumbura.
Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda yaje azanye ubutumwa budasanzwe bwa mugenzi we arongoye igihugu cy'u Rwanda. Ibyo akaba ari ibikorwa tutaduheruka kubona mu bijyanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Ubwo butumwa rero akaba ari ubutumwa ibijyanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda, bavuga yuko bagiye gutera indi ntambwe. Baranumvikana yuko ibyo babayemwo ibyo bihugu ko ari bibiri ko bobisezerera mbese bagatera indi ntambwe yo gusubira gushimangira imigenderanire hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri.
Ibyo bihe bibi byaranze Burundi n'u Rwanda byatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Uburundi bwagirije u Rwanda kugwahaye ndari impunzi zirimwo abashatse gutembagaza ubutegetsi. U Rwanda nabwo rwagiriza Burundi ko rubitse abahungabanya umutekano w'igihugu. I Bujumbura harabaye imyiyerekano akatari gake yo kwiyamiriza u Rwanda mu nyuma y'imipaka y'ibihugu byombi irugagwa. Umuhinga yanonosoye ivyakahise na politike n'imigenderanire asigura ko ingaruka mbi zabangamiye abanyagihugu cane cane abegereye imipaka. Gervais Nibigira abona ko ubu agacu katanguye kuba keza.
Tubona yuko uyu munsi hariho ugushaka hagati impande zose zibiri zo kunagura imigenderanire, aho umuntu abivuga afatiye ku majambo ashikirizwa n'abarongo ibyo bihugu mu biganiro bashikiriza umunyeshamakuru canke abanyagihugu. Ico ni ikintu ciza co rwose, haba ku Barundi haba ku Banyarwanda. Nk'abantu ba mu ntara zihana urubibe kadaci bitoke Kayanza Ngozi Kirundo eka na Muyinga, abatakaje byinshi bashorerayo ibidandazwa cyangwa bagurirayo ibyo bakeneye abo nyine no guhana abageni bakubakana, iyo byose byarahagaze.
Bamwe muri abo banyagihugu abanyica ibitoke mu ntango z'igendwi bari biganije ujya Amerika agahombo bahagiriye bakifuza ko iyugurwa ry'imipaka ryonyaruka.
Twarashobora tukore mu Rwanda tugashobora tumandire na mu Rwanda tukarungutse dufaranga twabasha kora utudagara twabantu ngo dusa n'abantu twishye dusa n'abantu baboshwe.
Nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda na nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi ko bo bicara hamwe bakayaga bakugwa
kugurura imbibe abantu bagasubira kugenderanira
icyo umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka
no ku ruhande rw'u Rwanda ni nkuko bisigurwa n'abanyabugarama mu karere ka Rusizi ahegereye umupaka wa Ruhwa
barezaga bakazana imyaka ino ranatwe ibyo dukene twabizana
hano twahakoraga amafaranga atemuse amafaranga 2000 ku munsi ariko ubu ngubu kwa barafunze byahise bihagarara
nkanje niho navukiye ariko nza gusanda umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana nubwo nagera ku mugezi imbandi kubona jama yange hako yako sinana yihu kuboko kunyaye kuboko urumva mpankoze fraction ubu nuko bango ngiye ubu hano mu Rwanda ntarekanye n'umujyango kuko manake igisoko cyanye kinshi cyo kwa mama kiri Burundi
nubwo biruko umuhinga mu vya kayise na politique avuga ko hari gihe amajambo ya politique adaca jana nibikogwa mu kiringo ca vuba Gervais Nibigira arafise namakenga ko inagugwa y'imigenderanire rishobora kubangamira uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda
yego cyo Rwanda sanzariye n'impunzi zahungiye yo bya byose gose ko impunzi zita hamwe mwabo bafise umwizero yuko ibyo bahora babavuga ko ibyo barababagiriza bitakihari byubari ko cyane cyane ku neza y'abarundi n'abanyarwanda atamuntu numwe bizoza bibangamira ngo nuko migendane yabonetse bice bitumagira abantu bamwe cyangwa abandi bamegwa nabi mu mwanya yuko abandi bazoba bariko barashimishwa migendanire mishasha ese kunagukwa
mu butumire bwari bwahaga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ijwi rya Amerika rifite ikopi yavuye mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi President Paul Kagame yishuye mugenzi we ati vyukuri ni kimenyetso ciza cyo gusubira kunagura ubucuti bw'imigenderanire yamye hagati y'u Rwanda n'u Burundi mu kurangiza Perezida w'u Rwanda yongeye ati naho ntashoboye kuza nizeye ko vuba tuzoronka kandi kajyo ko kubonana amaso mu yandi kuko twemye tugiye kubandanya dukorana vya hagufi mu gukomeza ubucuti bwa kivukanye hagati y'ibihugu byacu bibiri Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Itsinda ry'abasenateri n'abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryongiye kugaragaza impungenge batewe n'ifungwa ry'umunyapolitike Paul Rusesabagina. Mwibaruwa bandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anton Blinken baramusaba gukoresha inzira za diplomasi zose zishoboka Rusesabagina agakurwa muri gereza mu Rwanda. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima uri mu burengerazuba bw'u Rwanda wasomye ibikubiye muri iyo baruwa aratugezaho iyi nkuru.
Iyo baruwa bigaragara ko yanditswe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu igashyirwaho umukono na basenateri n'abadepite bose hamwe 41 iributsa ko mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize hari indi baruwa abadepite n'abasenateri 36 bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba gusubiza Paul Rusesabagina muri Amerika kongera guhura n'umuryango we. Abo bakagaragaza ko na n'ubu bagitewe impungenge n'uburyo bunyuranyije n'amategeko Leta y'u Rwanda yakoresheje mu gufata no gufunga Rusesabagina, cyo kimwe n'amakuru aturuka mu muryango no muri fondasiyo ye ko Leta y'u Rwanda yamwangiye kubona ubwunganizi mpuzamahanga ikanakomeza guhonyora uburenganzira bwe kubiganira agirana n'abamwunganira b'imbere mu gihugu. Izi ntumwa za rubanda zivuga ko umucamanza uburanisha urubanza rwa Rusesabagina yanze kumurekura by'agateganyo, ahubwo abategetsi ba gereza bagahitamo kumufungira mu kashoka wenyine amasaha agera kuri 23 ku munsi bakanakomeza kumwima imiti yandikiwe na muganga. Bati benshi muri twe twahuye nabo mu muryango we ndetse n'abamushyigikiye batubwiye ko Rusesabagina yaba yarakorewe ibikorwa bibabaza umubiri mu gihe cy'ibazwa rye. Iri tsinda ry'abasenateri n'abadepite rivuga ko ikirenze kuri ibyo bakimara kohereza ibaruwa ya mbere bandikiye Perezida w'u Rwanda Kagame, umuyobozi wa kaminuza ya St. Mary i San Antonio muri Leta ya Texas yagaragarije urwego FBI rushinzwe iperereza muri Amerika impungenge atewe n'ibikorwa by'ubutasi by'abakozi ba Leta y'u Rwanda kuri iryo shuri. Ni nyuma yaho abadiplomate ba Leta y'u Rwanda ngo baba barihaye uburenganzira mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku nyandiko yo kuri murandasi y'ikiganiro cyari cyakorewe muri iyo kaminuza kubirebana n'ifatwa rya Rusesabagina. Bati iyo myitwarire irashimangira ibikubiye muri raporo y'ikigo Freedom House ivuga ku bikorwa mpuzamahanga bya Leta y'u Rwanda byo gukomeza kubuza amahwema abayinenga hirya no hino ku isi. Aba basenateri n'abadepite baributsa bwana Anthony Blinken ko yari yabijeje mu nyandiko ko ubutegetsi bwa Biden na Harris buzakora ibishoboka bwana Rusesabagina kaburanishwa mu buryo buboneye kandi bunyuze mu mucyo. Bati tukwandikiye tugusaba ibisobanuro birambuye ku by'ubutegetsi bwaba bumaze gukora ku iburanishwa riboneye rya Rusesabagina kugeza ubu n'igisubizo cy'abategetsi b'u Rwanda. abo bakavuga ko mu kibazo cya Rusesa bagina hari byinshi na n'ubu bitarasobanuka. Bati niba intumwa idasanzwe y'ibiro bya perezida kubirebana n'ibikorwa byifatwa bugwate ikiyoboye ibikorwa bya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu gushaka uko Rusesa bagina yarekurwa, dukeneye kumenya umusaruro ibikorwa by'iyo ntumwa idasanzwe bimaze gutanga ku muhate wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu. Izo ntumwa za rubanda muri Amerika zivuga ko bitewe n'uko ubutabera bw'u Rwanda bukomeje guhonyora uburenganzira bwa Rusesa bagina bwirengagije ibyo bwasabwe n'ubutegetsi bwa Amerika ko agomba guhabwa ubutabera buboneye, zikeneye kumenya niba mu gusubiza kuri ibyo hari icyo Leta ya Amerika iteganya gukora cyane cyane mu mibanire y'icyo gihugu n'u Rwanda. Bagasoza basaba bwana Anthony Blinken gutanga ibisobanuro ku bikorwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ku bufatanye n'izindi minisiteri yaba irimo gukora mu gukumira iterabwoba, ibuzwa amahwemo n'ihohoterwa byakwibasira abandi Banyarwanda baba muri Amerika. Nkasoza nibutsa ko nubwo yivanye mu rubanza avuga ko nta butabera yizeye mu gihe uburenganzira bwe butubahirizwa, bwana Paul Rusesa bagina yasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa burundu igihano kiruta ibindi mu Rwanda. Ni mu rubanza areganwamo n'abahoze ari abayobozi n'abarwanyi b'umutwe wa FLN ashinjwa gushinga no gutera inkunga mu bitero bihungabanya umutekano ku butaka bw'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku munsi w'ejo Uburundi bwizihije isabukuru y'imyaka 59 bubonye ubwigenge. Ese iyi myaka 59 isigiki Uburundi? Intambwe yatewe ni iyihe? Niki gikwiye gukorwa kugira ngo Abarundi bose bagire ku bwigenge nyabwo? Ibyo n'ibindi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho n'impuguke muri politike zirimo ambasaderi Isidore Mbayahaga, Inosabano na Paul Nkunzimana. Uyu Nkunzimana aravuga ku byiza abona Burundi bwagezeho nyuma y'ubwigenge.
Mo jewe nibaza yuko yemo navuze yuko Burundi barose nta yikwikukira yagoye kukumva ndetse si no mu Burundi gusa n'ibihugu byose byo muri Afurika, kuko usanga muri ibi gihe ibyo bihugu kuyo kuri nta kwikukira bifise ingingo zose usanga zifatirwa hanze, kandi kuyo kuri igihe abanyagihugu bahaguruka barondera kwikukira. Je ahubwo icyo nemera nuko iyo bavuze nuko muri ibi bihe kuba ari nk'ukwibuka ukwibuka ku byo kuri kuko isuku ukwibuka umunsi w'itariki ya mbere ukwezi kwa kwindwi 32, kuko ibyo abanyagihugu barondera bahaguruka bashaka kwikukira. Ariko umugabo inyuma yaho kuri kuri byabaye
muri professeur
yabo twakigaruka ko ukuntu byagiye biragenda kuri nta kwikukira kuhari.
Ariko muri ko mutubwira ko mu Burundi nk'uko mwavuze no mu bindi bihugu byo muri Afrika atakwikukira bafite muri iki gihe?
Oya, nta kwikukira kuhari gatoyi. N'akarorero nuko inzi ryane zihari hose muri Afrika, haba mu Burundi, haba Kongo, haba hehe, haba muri za Mali, haba izi ntambara zose ziba mu bihugu bya Chad, muri Kongo d'Afrique, ingwane zihari umuntu yumva muri za Mozambique n'ahandi. Umva izo zose bituma nuko nyine atakwikukira ibyo bihugu bifise. Kandi icyo nohera ko kuvuga nuko hajya ukwikukira bwa mbere, kuko n'ibya politiki byose biva ku butunzi, kuko ubutunzi nibwo butuma ibindi byose bigenda uko biri. Amapolitiki yose ava ku butunzi, ndetse hariho n'umushandaro umwe yitwa Lindwe yize kuvuga yuko la politiki ni concentre de l'economie, ni ukuvuga yuko ipolitiki kuvuga kuri ihagaze ku butunzi. Iyo rero ata kwigenga kuhari ku butunzi bw'igihugu, ugasanga ubutunzi bw'igihugu buri mu minwe y'abanyamahanga, icyo gihugu nicyo kikukira na gatoya.
Egome icyo kibazo turakigaruka ko ariko nagomba mbaze na ambasador Isidore Mbayahaga nawe nyine agirica avuze ku byerekeye ibintu Burundi bushaka kuba bwararanguye muri imyaka 59 irangiye.
Narivuze nti muri imyaka 59 irangiye Uburundi buhawe intaha yo kwikukira. Mu by'ukuri kuva kiriya gihe urabona yuko Uburundi bwaje intaha yo kwikukira, mugabo wali karabucura bufuri na buhoro atabishaka ndetse kwasa nuko menga kwawe kuyimugobotora komeje ni rero uburundi babona ko bwagiye bugira ibibazo cyane cyane bituruka muri abo nyene ba bufuri na buhoro abakoloni murabona yuko intayo kwikukira yahavuye rero igira ingorane kubera abarundi bagiye baracanamwo kubera inzankano zagiye zabirwa mu mitima y'abarundi bagatandukanywa n'inyigisho mbi zava muri abakoloni nyine ariko rero urabona yuko uno munsi mbere duhimbaje uno munsi bibuke intayo kwikukira uburundi bumaze ikiribo kitari kirekire buriko burerekana nyine yuko bwikukiye ndetse bukereka n'uwabukoroniza yuko bikukiye ubu hari ibimenyetso bigaragara neza yuko uburundi buri mu nzira nziza cyane cyane kuko bwaronse abagabo b'ijunja n'ijambo bahagarariye ubwigenge bw'igihugu.
Murashobora kutubwira kuduhanya ibyo bimenyetso bimwe bimwe?
Murabona yuko umushingantahe Paul ariko aravuga ati burya ukwikukira harimo kugaragazwa n'ubutunzi. Ubu rero urabona yuko muri iyi minsi iheze mu myaka nibaza kwidashikana 20 urabona ko imbere yaho Uburundi butigira bugira ikintu na kimwe bukoze budateze amaboko umunyamahanga. N'ishuri ritoya ryubakwa ari uko haje imfashanyo y'umuzungu ariko uno munsi murabona yuko nyuma y'imyaka hafi 16-19 urabona yuko hari amashuri yubakwa mu gihugu atamfashanyo y'umunyamahanga arimwo ukabona amavuriro yubatswe ibihumbi n'ibihumbi ukabona ibibuga by'imipira y'amaguru ukabona imirima iteye igomwe ukabona ko ibintu byose iterambere rirahari ndetse murabona yuko hari n'amahinguriro uno munsi ariko yubakwa n'abarundi akubakwa mu Burundi ku buryo ndetse mubona nuko haraheze igihe n'amatora muraze ko imbere yaho amatora cyashobora kuba umuzungu atabishatse kubera yavuga ati ntayaterereye nayo matora ntaba.
Ego me ndabona umurongo wa Dr. Banu Innocent Banu umeze neza muri iki gihe. Muraho Innocent Banu?
Ahora neza.
Murakomeye ngaho? Mukanya gatoyi mutubwire mu majambo make cyane rwose ukuntu namwe ibintu mwibaza ko byo byaranguwe no Burundi mu myaka 59 irangiye uronse insinzi yo kukira
ibi Burundi byaranguwe.
Reka tubandanye n'abandi batumire turi kumwe ngaha iyi mbere yuko tugaruka kuri mwebwe Professor Paul Nkunzimana nashaka twumvirize mukanya gatoyi ijambo Perezida Burundi yashikirije abarundi ejo ku munsi wa gatatu ijambo rijanye n'iyo myaka 59 irangiye urundi buronse intaye yo kwikukira.
Ubukoroni n'ubwicanyi mu Burundi mbere n'ubwicanyi bukorerwa ikiremwa muntu uretse muri Afrika no mu yindi migabane y'isi Uburundi bwarafutanye kandi cyari igihugu cyifashe cyari igihugu giteye imbere haba mu burimyi ubworozi ndetse n'ubudandaje n'amahinguriro. Iyo tudahura nayo mahano Uburundi kiba ari igihugu giteye imbere cyane mugabo cyanyoshwe n'ubukoroni. Mbere ko Burundi hoho ubwo bukoroni ntikwabaye kutuzingamika gusa ahubwo bwaradupfunyije mu buzima bwose bw'igihugu kuko bwaduciyemo imice abantu baricwa barangazwa none n'ubu ntituratoha.
Professor Paul Nkunzimana ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu avuga ko hakozwe amabi atari make urivuga ko iki mukanya gato.
Ego murakoze. Ego amabi yarakoze n'ubu arakogwa ahubwo gihambaye no kuraba icyo ayo mabi avako nkuko nabivuze ngitangura ubwigenge bw'igihugu buva ku byo kuri kukuru igihugu cyonyine kitunganije mu byerekeye ubutunzi umuntu adutegereje ubutunzi bw'igihugu mu Burundi buri mu minwe y'abanyamahanga gushika uno munsi haba mu byerekeye ikawamara we ikuntu zagenze ivyerekeye ubutare byango murazi ibintu biri mu Burundi ubutare buhari uko bungana umuntu akaraba iyo buja nacyane cyane buravye n'amantu uzenya amashyirahamwe akorera muri ubwo butunzi kandi mu ntara zose z'igihugu mu Rutana wetaru z'igitega ibujumbura sakaza zacitoke mu Kirundo na Ngozi n'ahandi urumva ubwo butunzi bwaje bugabanganwa n'abanyamahanga gushika n'uno munsi ibo bari muri ibyo bisata urumva rero kandi n'ibindi bintu byinshi murazi uko Burundi bigeze kubyo kuri harigeze kuba intambwe ntoyi byaje ubutunzi ngira ngo nko mu araze imbere yuko ashyirwa umukono ku masezerano n'inzego za Bretton Woods mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu imbere yaho harakozwe ibintu byinshi cyane rwose haba mashyirahamwe menshi mu bisata bitandukanye by'igihugu by'ubuzima bw'igihugu haba mu mahinguriro murazi ni mashyirahamwe menshi za UNAFA za Burundi ari amashyirahamwe menshi y'ubudandaji mashyirahamwe atandukanye za UNC za UNIMAC za IPMABU reka n'amashyirahamwe menshi yashinzwe za SOSUBO
icyo kibazo cyo kwikukira kubera ubutunzi bushobora kuba buri mu minwe yaba nyamahanga nkuko muyibuze turakigaruka ko ariko nashaka mbazi na ambasaderi Isidore Mbayihaga nawe nyine agira icyo atubwiye amajambo make cyane rwose ku ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu avuga amabi yakozwe n'abakoroni
ijambo yashikirije nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ryari ijambo rikomeye ndetse rikangurira imitima ukubita agatima mpembero abantu bakaraba iyo bavuye bakaraba ingorane bagiye baragira hanyuma bakabona aho bageze bagaheza bagaca ubwenge bakabona imbere ibyo yavuze yavuga ati ubukoroni n'ubwicanyi nk'ubundi mu bisanzwe ibyo byose biriko biravugwa ngira bitagenda neza kera nuko umukoroni atari bwateswe ngo ate bwareke abarundi bitunganiriza imirimo yabo ya minsi yose n'imigambi y'iterambere hanyuma afashe kubyo bamusabye gufasha rero ibyo mushe nawe turi karavuga ubwace n'ibyo wabona abanyamahanga aribo bagaba ibintu nka byose ukabona ubutunzi bw'igihugu buragaragara ko buhari mugabo umwene igihugu ntiyigera abona icyavuyemo mugabo uno munsi nariko ndabivuga kare haraheze imyaka ikwire hafi mirongo ibiri abarundi bageze bati ntibishoboka ibyo abarundi bifuka bibi by'abarundi nyine ibyo ariko aravuga ati hariho amashyirahamwe yahavuye aje bamenwe y'abanyamahanga cyangwa imisaha y'abanyamahanga na kera ahubwo byarabaho mugabo ntiwabona n'icyinjira mu gihugu ariko uno munsi kubwira umunyamahanga agira icyo akorera mu gihugu ntaza yidagira ngo agire ibyo ashatse baramwereka ingene bigenda n'amafaranga ateza kuriha akinjiye akaboneka niyo mafaranga mubona leta ibuza ko abantu ku buntu abana bavurwa kwa gusa ababyeyi babyara kwa gusa ijambo yavuze yo n'ijambo ryiza nta n'ijambo abarundi b'umutima bakeneye kubaha igihugu bakorera ko bakareka kuzera inze
ndabona akanya katujanye mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka tugaruke ku mushyirantahe inosambano ndabona telefone yiwe yasubiye gukora neza mu kanya turaja ku munywanyi Emmanuel ariko Professor Habano Innocent mugiye namwe cyo mutubwiye ku bintu mwibaza ko leta y'Urundi eka Urundi bwaranguye muri rusangi kuva buronse insinzi yo kwikukira araheze imyaka 59 mu kanya gatoya cyane
murakoze cyane mbere yuko mvuga nishobora kujya tubaza imanza kuri mutsaro batumire naho rimbumvise ibyo bavuze njyewe nibaza ko kugira ntange ibyo leta imaze gushyika ko byofata igihe kinini cyane mu gace nashaka kubanza kuvuga ni uko twabanza tukaraba kwa imbere ya byose ingene icyo barondera kugira bikukire umaze kubona icyo barondera kugira Uburundi bwikukire ucubona ibyo bashyitse ko ibyo barondera igihe twari ko turarondera kwikukira twabifite ko mugabo rero kuba ko twabifite ko ibyo ni ukuraba kuko navuga ko independence navuga ko ari insensu si ukuvuga ko ari igihe cyasi tubonye na kugira ibintu byose bica biba ni ibintu bya ni process ndende ni ukuvuga ko gushyika n'uno munsi iyo independence abarundi baracyayirondera muri abo baribuka independence icyambere kimenyetso cya mbere cyerekana kwikukira ni hamwe ibendera ry'Uburundi ryurira bakarimanika no mu makongo muze muraba ibyo aropfa y'ururimbo rwa mbere rurangi byo guca Burundi no mutse mutabura ko igihugu cy'u Burundi kitwa igihugu cy'u Burundi kigatwarwa n'abarundi
Shuti muduteza matwi ahantu ho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nange Edri Gwema ubafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro na mahirwe.